muri komine Buganda na Rugombo mu ntara ya Cibitoke abanyagihugu baho bavuga ko bashobora kumara ukwezi atanyima rikorotse mu ibombo abafise amagare nibo bavyungukiramwo bagomba banyibagiranwa bahetse amabido atandatu canke arenga bajya kurondera amazi yo kudandaza babwiye radiyo y'ijwi ry'Amerika ko ibido imwe bayigurisha hagati y'amafaranga y'amarundi 400 na 500 abanyagihugu bo muri izo komine si benshi bashobora kuronka amafaranga yo kwama bariko baragura ayo mazi niyo bishitse bagura yo kunywa gusa ayandi bakavoma mu nzuzi za Kaburantwa na Nyamagana amazi yemeza ko ari mari bamenyesha ko ubwo bukene bw'amazi batabona uko bagiye kubugira na ridiki ryashitse basaba barongoye gutorera umuti icyo kibazo
agaca amazi amazi yabaye ingaje usigaye kubyuka saa cyenda y'ijoro guhiga amazi ubu nta mazi aharimo n'umuci ibitoki iwacu urazinduka mu gitondo ukavoma Nyamagana tombora ukaronka n'akabido kamwe ko kunywa canke agasenke udafise ubwo bushobozi nabwo urumva ucawumva ingene bigenda
ikibazo cy'amazi ngaha ku murwa mukuru wa Cibitoke turabizi ikibazo cy'amazi cyane amazi ntaboneka kugira icumi n'igice 11 hoho kandi umunsi n'umwe bigira baronka n'intoya ariko mu Cibitoke amazi yaharagoye kugira turonke amazi nk'ubu twebwe ngaha mu Rusiga Nyamagana niyo dusigaye dukoresha
ikibazo cy'amazi by'ukuri kiratugoye cyane rwose twavuga ati none iki gisagara y'ikomine yacu ntigira abantu bagize ikintu kibazo cy'amazi usanga tuko turajya kurondera amazi mabi usanga abana bariko baragwara dufate nk'umuci ubuhoho tugiye guhangayika cyane n'amazi barakwiye kuraba natwe bakakidufashamo
tuwo amazi arangora cyane ku buryo turinda gufata nk'ibirometero 5 kugira tuyashitsemo ntabyo wiyenda yatuma ibido ndayirihira amahera 500 kugira minsi rero canke noge biragorane nta bisha bituzanira indwara mbi zakorera amashinya n'ibindi bituma leta yishyiramo ingufu kugira amazi aboneka ari menshi
gusa ntira komine Buganda Hategimana Pasil amenyesha ko icyo kibazo akizi neza ariko asaba barongoye kwihangana kuko komine arongoye yonyine itobyishoboza asaba ababishoboye gufata mu mugongo iyo komine abanyagihugu babo bakava muri ibyo bibazo
twaragerageje kugenda mu bibanza no mu makomine yandi turashika nko muri mugina twarabonye ko hari amazi menshi ariko turaraba uburyo bwo kuyashikana nka muri komine Buganda ni kuri komine Buganda ntabyo bashobora naho hiri imyaka 2 cyangwa 3 atakindi gikorwa turiko turakora twegeranye uburyo gusa kugira ngo tuzoshikana amazi muri komine Buganda nibyo ukunda byogorana hariho n'amasoko amwe amwe asaba kuragurwa aho bita muri Kabungubungu ni muri Mugi ku mutumba wa Muzenga ko hari amasoko ashika kuri 5 ariko muri yo hakora kataje imwe twaragerageje kuraba ko komine yobyishoboza ikanagura ayo yandi kuko amazi ariho hoho ari isesa ariko naho nyine twasanze bitokunda kuko muri debit twakoze ni debit yababa miliyoni 90
ubwo bukene rero ntiburangwa mu banyagihugu gusa kuko no muri lise ya Cibitoke ikibazo cy'amazi kirahari abanyeshuri bagomba bazunguruka mu gisagara n'utubido tw'amaritiro 5 baraba naho boronka n'amakeya uwo ni umwe muri abo banyeshuri amenyesha ko ubwo bukene buzotuma haduka indwara zifatiye ku isuku rike n'umwimbo mwinshi ukagabanuka kuko bata umwanya munini bahiga amazi
twebwe ngaha kuri lise turafite ibibazo by'amazi ni ukuvuga ubu haraciye ikiringo cy'ukwezi kose tudafite amazi ngaha mu lise ni ukuvuga iyo dusohotse ku ishuri duca tugenda kurondera amazi nk'uko nyine duhaniye ngaha mvuye kuvoma tukajya mu ikarikiye kurondera ya amazi ni ikibazo baca badusaba amafaranga amahera 50 ku ibido kandi natwe baza abantu tuba turi mu ishuri nta mafaranga tuba dufise tuca tugora ababyeyi biki n'ibiki nimbagerageze mu dushyikira imbere leta itwongere duha amazi ngaha ku irisi nimba ari amatiyo yacitse nimba ari biki badusubiriza amazi mu irisi kandi byadufashe kuko urabona ko uriya rutoze wiriwe mu bantu benshi urabona ko gice kiri kibazo twasaba leta rero iduha amazi
mu gifata kijejwe amazi Regidezo muri iyo ntara umwe mu bakozi b'iryo shyirahamwe atashimye kuvugira kuri mikoro zacu amenyesha ko ubwo bukene bw'amazi ahanini buva ku bintu bikuru bibiri ibisagara biguma byaguka abashaka amazi bakaba benshi bene ibigega by'amazi byononekaye mu gihe cy'imvura ubu biriko birasanurwa amenyesha ko bisaba uburyo bwinshi n'umwanya uhagije agatera akama abajejwe intwaro ko n'igihe ayo mazi yosubira kuboneka mu kwigisha abo barongoye kuyabungabunga Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika.